Yeni Radyo İzmir Amerika. Izvidya Amerika libandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Foramankije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi na 20 muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo no munsi wa gatatu n'amatora mu Burundi. Nshuti zacu mwatubwira uko mubona ayo matora co muyiteze ko ni mungenge mwoba mufise aho muherereye. Umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi wagiriza ipolisi kugeramira no kwirengagiza amabi akoregwa abanywanyi babo.
Twe nk'uko ba kwiyamamaza bitanguye twarabuza abantu babiri. Abantu barenga 50 barakomerekejwe n'imbonera kure nande umugambo w'umugambo w'ubutegetsi. Umva ivyo byose katwibaza kubera iki ushyira nganje kutabivuga.
Uwo ni Terence Manirambona abwira umugambwe SNL. Ni nyuma y'uko ubushikiranganji bujejwe umutekano mu Burundi buvuze ko uwo mugambwe ushaka guteza umutekano muke mu gihe cy'amatora. Mbere ko dushika kuri inkuru n'izindi tubafitiye zijyanye n'amatora mu Burundi, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Aloys.
Kuri wa gatatu ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu abarundi baritabira igikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu aya bashinga amateka hamwe n'aya bakuru b'imitumba. Ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje gukingira abamenyeshamakuru CPJ yifatanyije n'ayandi mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu ashika kuri 30 aho basaba leta y'u Burundi kutugara urubuga rwa interinete mu gihugu imbere y'aya matora mu gihe azuba rikaraba ndetse n'inyuma yayo. Mu itete bandikiye perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ayo mashyirahamwe kandi asaba ko imbuga za interinete z'ibimenyeshamakuru byigenga zugawe zugurugwa. Gushika ubu imbuga za interinete z'ibinyamakuru bishika kuri 3 zirugawe mu Burundi nk'uko biri muri iryo kete. U Burundi bwinjiye mu matora kandi hari abamenyeshamakuru 4 ikinyamakuru Iwacu cyandikira kuri interinete bagifunzwe hamwe n'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'Ijwi ry'Amerika byugariwe ku butaka bw'u Burundi nk'uko biri mu byo CPJ rivuga ko ryatohoje. Tukivuga ku matora, abahinga mu by'amagara y'abantu muri Malawi bamenyesha ko batewe impungenge n'imyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu ishobora gutuma haba ikwirakwira ry'umugera wa corona. Abategetsi mu byashobora kuzokwiyongera mu gihe gushika ubu icyo gihugu kimaze kuronka abantu 71 banduye na 3 bamaze gutangazwa ko bapfuye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Intagondwa z'abayisilamu zarishe abasirikare 7 mu gitero cyabereye mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria. Ibi bitero byo ku munsi wa mbere muri Nigeria bibaye hasigaye iminsi mike ngo amafungo yo mu kwezi kweranda y'abayisilamu ya Ramadani arangire. Ahandi havugwa ibitero ni muri Nigeri, aho umushikiranganji wo kwivuna abansi ashikiriza ko abasirikare 12 bishwe mu gitero cya Boko Haram ku ikambi ya gisirikare yo mu gisagara cya Difa. Icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ku kambi ya Brabrine cyakomerekeje abandi basirikare 10 nk'uko ubwo bushikiranganji bubandanya bubishikiriza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yaragiriye ikigongwe abanyorora amajana 4 atumbereye kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa corona nk'uko ibiro byiwe byabitangaje kuri wa kabiri. Umushikiranganji w'ubutungane Malik Kulibali amenyesha ko abo bababariwe bari ku rutonde rw'aborekuwe mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2020 mu ntumbero yo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero. Mali gushika ubu imaze kuronka abanduye umugera wa corona 1,553 umaze guhitana.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twibutse ko amakuru yo mu karere tubafitiye muri aka kanya ashimikira ku matora mu Burundi. Mu gihe amakuru akurikira uyu munsi aza kuba yerekeye by'umwihariko ayo matora. Mu Burundi kuri uyu munsi wa gatatu abarundi bafise imyaka 18 n'irenga bari mu gihugu imbere bazindukira amatora y'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine abahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bakaba arindwi inkuru dushikizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
igenekerezo rya 20 Rusama ni tariki yaririndiriwe n'abantu isinzi kuko iri mu mateka ya politiki y'u Burundi akomeye cyane kuri iyo tariki niho abarundi barenga gato imiliyoni zitanu bazozindukira mu mabiro y'amatora kugira bihitiremwe umukuru w'igihugu azobarongora mu myaka indwi iri imbere abarekuriwe gutora mu Burundi n'uwo wese akwije imyaka 18 n'irenga akaba adakurikiranwa n'ubutungane muri ayo matora hazohiganwa abakandida ndwi harimo abigenga babiri aribo Dieudonné Nahimana na Francis Rohero ukabubaye ubwa mbere bishika amatora y'u Burundi muri abakandida bandi twavuga nka Domitien Ndayizeye aserukira unani kira Burundi akaba yarigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugeza mu mwaka 2005 aho yasubiriwe na Petero Nkurunziza yaraje ava mu mugambwe CNDD-FDD nawe wakomotse mu muhari wa Rwanda FDD Force de Défense de la Démocratie umuhari wishinze guharanira intwaro rusange mu matora y'uno munsi umugambwe uri ku butegetsi ukaba uza guhagararirwa na Evariste Ndayishimiye uwo mukandida wa CNDD-FDD akaba ari mu bahabwa amahirwe yo gutsinda icyo benshi bafatira ko nuko mu myiyamamazo aho yagiye araca hose hagaragaye abantu isinzi ikindi nacyo abatari bake bafatira ko nuko gutsinda umugambwe umaze imyaka 15 urongoye igihugu kiba ari igikorwa kitoroshe umukandida wundi ahabwa amahirwe kandi abakurikiranira hafi politiki y'u Burundi babona ko ashobora guhangana na Evariste Ndayishimiye ni hagatogo wasawa Senel nawe nyene imyiyamamazo yiwe yaranzweho yaciye hose n'abantu isinzi abahinga muri politiki mu nyandiko zabo no mu biganiro bagiye baraha bamenyeshamakuru bamenyesha ko Rwasa ashobora kuronka amajwi atari nayo abanywanyi biwe ahubwo y'abantu bifuza gusa ko intwaro ya CNDD-FDD ihinduka narijya mu Burundi kenshi bikundira bishaje hagati ya Rwasa na Ndayishimiye niho ashobora kubihiganwa nyezina iyindi migambwe nka Frodebu na Iprona yagiye irasambuka bivanye n'ibihe bya politiki u Burundi bwagiye buracamwo naho igifise abanywanyi ahatari yake mu gihugu guhangana na CNL na CNDD-FDD ikibazo kigoye cyane muri ayo matora yo kuwa gatatu abihweza ibintu n'ibindi bakaba bafise ubwoba ko ashobora kuba mu mishyamirano mu gihe abajejwe umutekano batorikanura bafatiye ku byagiye biraba mu gihe cyo kwiyamamaza aba CNL n'aba CNDD-FDD ahatari hake bagiye baratana mu mitwe kubera ayo matora umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yasohoye itegeko ry'uko uno munsi wa gatatu arakarahuko ku bakozi bose kandi ko bazowuhemberwa Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tusubiye tubibutse ko amakuru tuzoba tubafitiye uno munsi by'umwihariko azoba yerekeye amatora mu Burundi tubafitiye n'ikiganiro muri sanga uno munsi hagati y'isaha 10 n'isaha 11 zo kumuhingamo turi muri studio y'Ijwi rya Amerika ubwa mbere tuzoba tubikoze mu kiringo cy'amezi arenga abiri kubera ikiza cy'umugera wa corona ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo guhaka ryo abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika aho bari hose ku isi kugira bashikirize ivyifuzo n'ivyiyumviro vyabo ku migambo umutegetsi azoba yatowe n'abanyagihugu yoshira imbere turabaranse rero muze kubaza ibibazo muri benshi tukiri mu Burundi ubushikiranganje bujeje umutekano bwagiriza imigambwe SNL na Iprona kuba ishaka guteza umutekano muke ku munsi w'amatora menyesha makuru w'Ijwi rya Amerika eroje wirika neza dufite ibindi kuri inkuru
mu itangazo igipolisi cyasohoye kuri uyu wa mbere y'umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko muri rusange imyiyamamazo yagenze neza mu ndwi zibiri zishize ariko anadondagura bishwe abakomeretse n'abafunzwe
hakaba rero harapfuye abanywanyi babiri mu mugambwe CNDD-FDD 49 nabo barakomereka haranapfa umunywanyi umwe mu mugambwe CNL 13 nabo barakomereka abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi z'ikibi zishika ku 186 ubagirizwa ubwo bubisha
ubwo bubisha mugabo ishira hamwe ligiteka rikorera mu buhungiro risanga ubwagirizwa taribo ashaka niko yagize yabwirije urya America amaze kumva ijambo rya General Bunyoni kuri radio na television z'igihugu
igitera mukenga mu vyegeranyo ligiteka rifite biratwereka ko abantu 146 bahagaritswe 143 ari umugambwe senere n'umwe w'umuporona na babiri batazwi umugambwe barimo ugacobona ko zose mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bazegetse kuri uwo mugambwe seneri. Twari twiteze bamwe bamwe umuntu yumvira ati akaguma gashobora kuvyuka inyuma y'uko bavuze uwatsinze akagira ati nakayibwe canke mugabo ubu kubera iyo mvugo umushikiranganji yakoresheje birashoboka ko uwo munsi nyine ariho hazotangura akaguma kandi gatanguye vyumvikana ko bizogora guhagarika kuko abantu bose bazoba uwo munsi bagiye gutora
abazoja gutora igipolisi kirabakebura
ubushikiranganji bw'umutekano buragabishije uwo wese arota ahungabanya umutekano muri rusange na cyane cyane igikorwa cy'amatora ahambaye ku gihugu cy'u Burundi n'Abarundi. Inyamiramabi n'abo bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano. Uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwi bugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi y'aho ariko harabera igikorwa cy'amatora hisunzwe ingingo ya 54 y'itegeko rigenga amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ikabivuga neza yuko kizira kikaziririzwa kwinjira canke kuja hafi y'aho ariko harabera amatora utora wese yaba yitwaje ikigwanisho canke bagiye mu mirwi.
Abibwirwa hanini bwana Bunyoni ntabahaga amatama
ubushikiranganji burakebuye abenegihugu na cyane cyane abanywanyi b'ibigambwe CNL na IPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayo ngo bazosidukane n'iyonka baze gucungera igikorwa cy'iharugwa ry'amajwi. Turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego.
Uwo mutego umukandida wa IPRONA asanzwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko atanu umwe yawukwegeyemwo. Gaston Sindimwo yavyiganiriye urya Amerika mu kiganiro cyihariye.
Nashaka kumenyesha igipolisi Uburundi n'amakungu yuko umugambwe udasigana IPRONA atanarimo uzohamagarira abanyagihugu cyane cyane abadasigana kugumuka kubera nta mpamvu nimwe yoza ituma abadasigana bagumuka. Yoza yuko aya mahoro twazanye abantu bakwitira agatima mpembere iyo tuvuye naho dushitse ko tutokwemera ko abarundi basubira mu njyana. Umugambo w'adasigana IPRONA ntuzogumuka, ntuzogumura kandi uwo wese azogumuka ntazo kwita umudasigana. Uwo wese azotera akajagari ntazo kwiyitira umugambo w'adasigana IPRONA.
Ariko bwana Sindimwo amakenga yo n'ubu ntayashira ku bijanye n'itunganywa ry'itora ryo kuri uyu wa gatatu.
Amakemwa ntajanye n'amategeko kandi twebwe ntikizira uko naho tuzatwemeye uko byagenze ntikizobuza yuko tuvuga uko twayibonye twayibonye. Twebwe uno munsi umugwiseni warihereranye uratanga uburenganzira bwo gushyiraho bamwe mu mabiro de vote atamwumvikano baye mu masisi nta nama yabaye bakorotse babona liste ije gutyo nyene babifata uko nyene ku nguvu. Ije ni ijambere ryarabaye turabizi. Ibindi turabona amategeko umukomiseri wo muri sini akabwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bita sekirize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zija muri cour concerner zikabanza guca ahandi. Ibyo byose bitera amakimwa y'ubusa. Amakarata yatanzwe twasabye yuko sini itubwire urutonde rw'abayaronse kuko tumenye abayaronse tumenye abazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye ikatwereka naho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko uno munsi turabona amakarata umwe afite amakarata 3, 4, 5 azotora 5, 6, 7, 10 abenegihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye ibintu vya procuration.
Amatora yo kuri uyu wa gatatu nubwo amashirahamwe mpuzamakungu atari make n'aya Barundi yakomeje kwerekana impungenge ko ashobora kuvyara imvururu abakandida nabo bakomeje ku rundi ruhande guhamagarira abayoboke babo kwigumya hamwe no kwirinda gasotoro. Perezida Nkurunziza nabagiye ko umukuru w'igihugu wa mbere yashobora kubisikanya n'umusubiriye hatabanje ku butegetsi canke ngo hamasezerano n'ubacemerera Abarundi hamwe n'amakungu abizeza ko azobameza kurusha yigeze kuba yose mu gihugu c'u Burundi. Eloge Urika neza ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Eloge. Umugambwe SNL igipolisi cagiriza gushaka guteza umutekano muke mu gihe c'amatora barahakana ivyo vyagirizo. Avugana n'itangazamakuru mu Burundi Terence Manirambona avugiye uwo mugambwe asaba igipolisi gutunganiriza bose.
Iyo tangazo ni imvugo twumvise umushikiranganji w'umutekano ryarutangaje za kwerekana uko ibintu byagenze no ku mpande zose bakavuga ati habaye n'ibiri. Ariko mu matangazo no mu byo bamaze gushikiriza bitandukanye minsi yose bamaye kwerekana ko umugambwe SNL ariwo uri mu makosa bakatwagiriza ibintu biriya bimwe mbere atari ibyemezo bihari ahandi ugasanga bariko bagwa mu mutego y'abatikozorezanwa mu bya politiki na cyane cyane n'umugambwe uri ku butegetsi kuko usanga benshi muri bo abajejwe intwaro abandi bakora ubuzi bukomakomeye bakababwira n'ibitabaye nk'ubukumba yuko harabantu bapfuye abintu zonone kamaraziriwe natwe twaragiriwe ibintu bitiye ubwoba gusumba n'ungaho urumva je tugura gutabara yuko koko ubushiranganje bari kubahagarara hagati na hagati ibiriko biraba no bankoro rero twe nk'uko kuva kwiyamamaza bitanguye twarabuza abantu babiri abantu barenga 50 barakomerekejwe n'imbonera kure nande mugambo w'ubwo kutegeze abantu barenga 300 banywanyi bacu hari wari ku ntonde z'abitoza amashinga mateka bahanuzi ba komini barahagarizwe bongera barafungwa ndewe no mategeko none munsi imanza zabo hamwe n'izishyibwa abandi ugasanga bagumbagundiye mu gasho tukumva mbere bandi banigamba ngo bazova y'amatora heze umva ibyo byose katwibaza kubera iki ubushyiranganje butabivuga abantu bavundiye mu bitaro bakubiswe babanje igufa bigakora n'imbonera kure bigenda gute aho bamwe bamwe mbona kure bafatanye ibigwanisho bimwe n'ibihiri abandi z'ibipanga nta namwe byabivugwa urumva rero mu gihe kumengo bibaze baguye bagahengama jembe nkibaza nyango baguye mu mutego y'aba bantu ariko turayiganwa ahubwo nyabona abari mu mutekano nibubahirize bahiganwa bose amategeko agenga amatora yubahizwe kuri bose hanyuma n'uburenganzira umwe gihugu afite bwo kuraba ibyavuye mu matora aheze aburonzwa atangorana kuko bamwe batora mu bantu bagiye gutorera ahantu baza gufasha guharura batorwa mu bahatoreye none mu gihe bose boca baba batashye baza batora bakwihehe ikindi nacyo hageze guharura umuntu wese yashaka kuza kuraba ko ariko baraharura abo babiri kuko nibaharura akabona ko atangura n'ikiraba ahubwo nsaba abazi mu mutekano yuko bodufasha kugira ngo umuntu wese uza afise agatima ko guhunga abayitabaye mu matora koko aze ahanwe isu mategeko kandi uwo ari we wese nihabe gukundwa akazo bicanye uri yanye mugabo amategeko yubahirize kuri tweze aho bizodufasha umugambo sene twarutera kamo abarundi ikabere inyangamugayo yuko amatora tweze arayacu kandi yuko twokwigenza neza kandi twaragerageje twasomereje kenshi turihangana n'ubu tubasaba yuko bobana bigenda neza muri ibyo byose kugira ngo amatora aho yokwamye ava mu bintu by'injyane ngo tumaze kubona mu Burundi maze amatora adufashe gushobora kwegerana kunga imitima no gusubira kandi guha agateka umunyagihugu ko kwishyiriraho indongozi ataroba bamumetseko
tukibandanya kuvuga ku makuru ajyanye n'amatora mu Burundi zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Ndota mu gihugu cya Tanzania zisaba umugwi ujezwe guhagarikira amatora mu Burundi kutazohengama kugira ntiyazobe ibyabaye mu mwaka w'2015 mugenzi wacu James Joven yanyarukiye mu ikambi ya Ndota avugana na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi
no je nk'impunzi kweri niteze kwakira neza ibivuye mu matora mu gihe ata abantu bohengama na cyane cyane abarongoye seni na cyane cyane abarongoye intwaro cyangwa ubutegetsi ntibagire ibyo bahengamira ko ntibahengamire ku butegetsi cyangwa ntibahengamira handi kugira ngo ibintu byose biva mu matora bibe byiza abantu bose babishime hanyuma tubiteguriye kubyakira neza
icyo twashima kwanza nuko amatora icyo twasaba yogenda neza kubera abo bantu baba bari mu gihugu twabaze ko turi mu makambi abari mu gihugu ikiza bo hagarara neza karaba uko ngina ngo ari abamaza karaba umuntu afise integoro nziza imbere y'abanyagihugu yaza dutware neza uko ingana twara abantu
no kuvuga jewe ibizo bivuye muri amatora ni sipuza ko amatora yogena neza kugira ngo nka twebwe impunzi tugiye gute turaye ko twotaha mugabo amakenga dufise nuko twumva hari miharano myinshi cyane iri mu cyugihugu cyo rero ntituzi ingene bizogenda ariko twasaba bitejwe ko bohagarara amagabo kugira ngo bashobore kudufasha kugira ngo bize bigende neza
batore umuntu afite imigambi yumvikana bo barazungurutse mu gihugu barazungurutse barumviriza imigambi y'abantu bose bazokwitoza mugabo bakwiye gutora imigambi ifise akamaro izomarira abanyagihugu ibintu byiza izozanira iterambere n'amahoro n'umutekano imigambi izofasha abanyagihugu bose b'abarundi kugira ngo babeho neza atawanjya wangura ataruwo baheze inyuma cyanke ngo bavuge ngo wewe ntituvuga rumwe ngo turakwishye cyangwa turakugiriye nabi bakwiye gutora imigambi irashye bahindura ibintu kugira ngo kijya gihugu abantu twese tukiyumvemo natwe bw'impunzi twiyumvemo gutaha amahoro yarasesekaye muri kijya gihugu ntibatore abantu kugira ngo abantu bazokwame barahunga cyangwa abantu bazokwamire mu bukene mu nzara abarundi bakwiye gutora bitonze bagatora n'umutekano agatora umuntu azobashitsa kwiterambere n'amahoro meza
hanyuma tukaje twifuza ko atanumwe yofatwa nabi ngo nuko kumbure ngo yari uwo muntu ngo atavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi tugasaba ko botwara neza kumbure ibizova mu matora kwezo bya cyane ariko turafise impungenge kugiye kumviriza amakuru avugwa hejya no hino nuko ayo matora ara matora atandukanye n'amatora yose yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi kuko ugiye kuraba n'amatora azobabaye atabahagarikizi mva makungu azobabahari kuko ugiye ngatwegwe nk'impunzi biratugora ugiye twizere ko ibizova mu matora bizobari nyakuri
no kuvuga impungenge ifise ndafise impungenge kuko hariho bimwe byarigeze kuba bigaragara ugasanga amatora aribwa rero icyo twagomba gusaba ni nka seni ihagarare nk'umushinga ntahe ihagarare nk'umugabo kuko umaze gushigwa imbere n'abanyagihugu no kuvuga hajya seni si y'umugambwe kanaka seni ni igihugu cyose seni irakwiye guhagarara ushinga ntahe kugira ngo icyangaze ibizoba bivuye mu matora by'ukuri nihengamire kuri uyu cankuriya no kuri izo nkungenge nizo mfise ariko mu gihe seni yoba ikoze ibyo ikabikora mu bugwaneza jewe ndumva umengo nk'impunzi byo tunezera cyane
no kuvuga abanyagihugu icyo no bahanura no kuvuga abayamamaje barabazi abiteze kuko babotorwa barabazi bakwiye kutora abaneza kugira ngo baze batore umutegetsi w'icungani jambo ashobora gutwara igihugu neza na cyane cyane kugira ngo bigende neza kandi kuko imigambi bose barayigishije barayumvise turabye nk'uwarasa mu karongo igihugu muri ibi bihe birenganye mu myaka yiheze no kuvuga ntacyo tubanatumariye nka twebwe nk'impunzi nacyo gituma bagomba ko bayihinduka hanyuma bagatora umugabo w'icyungani jambo batabyigikenye
muri uyu mwanya mugira mutega amatwi ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo bateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirinde
mwaramutse neza ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 1992 hari kuwa kabiri uwo munsi leta zunze ubumwe za amerika yahaye cuba ubwigenge bwayo Tomas Estrada Palma aba perezida wa cuba wa mbere nibyo tuganiraho muri make mu mateka ya cuba Cuba nicyo kirwa kinini kurusha ibindi mu nyanja yitwa ya Caraïbes ku mugabane wa Amerika yo hagati. Iri muri kilometero hafi 200 uvuye ku mupaka w'amajyepfo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cuba yabaye koloni ya Espagne ku mugaragaro mu 1511 ubwami bwa Espagne buhashyize guverineri wabwo wa mbere na mbere. Icyo gihe igice kinini tuzi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe ho hari koloni z'Abongereza. Mu 1868 abakoloni b'Abespanyol bari baratuye muri Cuba ibisekuru n'ibisekuruza bakoze revolution batangira urugamba rw'ubwigenge bise intambara y'imyaka 10 barwana n'ubwami bwa Espagne. Biyambaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibatabare. Koko rero ntibari bafite ingufu zihagije za gisirikari mbese zo kwigereranya nk'izi ngoma ya Espagne. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yari yarambuye ubwigenge bwayo Abongereza mu 1776 yabanje kubyanga. Abaturage bayo bo siko babibonaga bokeje igitutu gikomeye guverinoma yabo bayisaba gutera inkunga irimo ya gisirikari na diplomasi inyeshyamba z'abarevolisiyoneri bo muri Cuba. Ubwabo bashyizeho uburyo bwinshi butandukanye bwo gufasha aba barevolisiyoneri birimo gukusanya amafaranga, intwaro, amasasu, imiti n'ibindi bikoresho bya gisirikari bakabiboherereza. Itangazamakuru ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabahaye urubuga runini ndetse bamwe mu banyamerika bagiye kubarwanirira nk'inyeshyamba kandi nta mugayo. Abaherwe b'abanyamerika benshi bari bafitanye ubucuruzi bukomeye na Cuba. Guverinoma ya Perezida Ulysses Grant wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe yafunze amaso kuri ibyo byose byari binyuranyije n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara y'imyaka 10 yarangijwe n'amasezerano y'ahitwa San John mu ntara ya Camagüey muri Cuba kuitariki ya cumi y'ukwezi kwa kabiri mu 1878 hagati y'impande zombi kwibarero na Espagne ariko nta gihendutse ingabo z'abarevolutionnaire na kwinyeshyamba z'abarevolutionnaire ba Cuba zemeye ko zitsinzwe bityo Cuba ikomeza kuba koloni ya Espagne. Inyeshyamba z'abarevolutionnaire bahawe imbabazi zisesuye nabo biyemeza kureka intambara burundu Espagne igumana koloni yayo ya Cuba nubwo bwose yemeye kuvugurura ibintu bimwe na bimwe mu buzima busanzwe bwa Cuba birimo kwemera amashyaka menshi ariko atarwanya ingoma ya Espagne kwemera ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubw'amashyirahamwe mu gihe nabyo bitarwanya ubwami bwa Espagne gusa muri izo mpinduka zose ubucakara bw'abirabura bwo bwagumyeho kereka ku bacakara barwaniriye mu ngabo z'abarevolutionnaire. Hagati aho guhera mu 1853 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaragerageje inshuro nyinshi kugura Cuba igura rero na Espagne ingero ebyiri gusa mu 1854 Amerika yabwiye Espagne ko yayigurira Cuba ku madorari miliyoni Espagne yarabyanze ku nshuro ya kane guverinoma ya Amerika yagerageje icyo gihe rero yategekwaga na President William McKinley yongeye gusaba Espagne kuyigurira Cuba noneho ku madorari miliyoni 300 ubwo hari mu 1897 nabwo Espagne yarabyanze. Ijwi rya Amerika. Agahenge kakurikiye intambara y'imyaka 10 muri Cuba kuva rero mu 1868 kugera mu 1878 kamaze imyaka 17 intambara yarongeye irubura mu 1895 hagati y'abarevolutionnaire bo muri Cuba n'ubwami bwa Espagne aba barevolutionnaire nanone bitabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyahise ibyemera ariko noneho yohereje ubwato bw'intambara bwitwa USS Maine mu cyambu cya Havana umurwa mukuru wa Cuba kurengera abanyamerika n'inyungu zabo mu kwa kabiri 1898 ubu bwato USS Maine bwaraturitse abasirikare bane babwo barapfa nabwo buraruhama ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahise byitera hejuru byemeza ko bwaturikijwe n'ingabo z'ubwami bwa Espagne nyamara enquete za gisirikari za Amerika zo zerekanye ko yari impanuka ibyo aribyo byose kwanga kugurisha Cuba n'ikibazo cy'ubwato USS Maine mu cyambu cya Havana byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjira mu ntambara ijya gushyigikira abarevolutionnaire ba Cuba guhera mu kwezi kwa kane 1898. Amerika ariko ntiyahateye honyine gusa ni ukuvuga rero ntiyarwanye na Espagne muri Cuba honyine gusa ahubwo yahise itangira kurwana na Espagne no mu zindi koloni zayo Philippines, Puerto Rico na Guam. Intambara yamaze amezi ane irangizwa n'amasezerano y'i Paris mu Bufaransa mu kwa munani 1898. Aya masezerano yemeza kandi ashimangira ubwigenge bwa Cuba no gushyira mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriya koloni zindi za Espagne, Philippines, Guam, Puerto Rico ku ngurane y'amadolari miliyoni 20 yonyine gusa y'icyo gihe 1898. Kubirebana na Cuba imaze kubona ubwigenge bwayo kubera ariya masezerano y'i Paris Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ishyiraho guverinoma yayo ya gisirikare i Havana. Iyi guverinoma yabanje kugumishaho guverineri wari umaze imyaka ku butegetsi Adolfo Castellanos kugera mu mwaka wakurikiyeho 1899. Nyuma ya Castellanos Cuba yategetswe na ba major general babiri b'Abanyamerika John Brooke na Leonard Wood kugera Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ihaye ubwigenge busesuye Cuba ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 1902. Thomas Estrada Palma yasimbuye major general Leonard Wood aba perezida wa mbere wa Cuba yigenga. Umubano wakurikiyeho hagati y'ibihugu byombi Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawo ubwawo n'andi mateka maremare. Shuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yifuza kudusangiza twese yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Juti mwese mkunda la DJ wida Ameriki vigani, ilo vizemula kakanya vigela kuyaha, kuri mikro, mwari kumina Fidenio, ngabo mugiru mgoro wa mwiza.